Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijuri yobora kwisi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni muri sanga ikaze mwebwe mwese miko muratwumva kuri micro muri studio indwi muri kumena Jean Diane ninahazwe nakibateguriye nkabangiye kukibashikiriza
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwa gatanu windwi iza hazwa igenekerezo rya 11 z'uku kwezi kwa gatatu turimo mu gihugu cy'u Burundi abagendesha makinga amapikipiki utumodoka kinga duto duto tuzwi ku izina rya tukutuku canke bajaji hari ibibanza bitandukanye batazoba bemerewe gukoreramo mu gisagara ca Bujumbura ubushikiranganje bujeje intwaro hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi mu Burundi bwafashe ingingo busigura ko ari mu ntumbero yo kugabanya amasanganya menshi aterwa n'abagendesha ivyo vyuma. Ku ruhande rw'amashirahamwe ahurikiyemwo abegwa n'ino ngingo bemeza ko izogira ingaruka kubahora babikorera ko kubakoresha ivyo vyuma mu kwiyunguruza vy'umwihariko ariko bikagira uruhombo ku bakoresha ivyo vyuma bitandukanye amakinga amamoto n'amatukutuku kugira ngo bashobore kubaho. Umuvugizi wa polisi y'u Burundi Désiré Nduwimana turacamurindire kuri telefone yari yatwemereye ko aza kubana natwe kugira ngo ashobore kwishura ibibazo bitandukanye ariko ku murongo we wa telefone ntituriko turamutora mu kurindira ko aza akanyanigwawe. Mwiyumvira iki kuri ino ngingo ivyo bibanza bitandukanye abatwara amapikipiki batemerewe gushika ko mu gisagara ca Bujumbura agahombo bizotera nakahe igikwiye gukorwa nicahe mbeho ho kubavuga ko abatwara ivyo vyuma bitandukanye hari gihe usanga babitwara batararonkeje ivyangombwa bikwiye ikosa ryo tabwa kuri nde canke ababikora bakaribikosora gute. Mu kurindira umuvugizi wa polisi y'u Burundi yemeye ko tuza kubana atagihindutse turabandanya tubaha akanya mwebwe mutubwire ico mwiyumvira kuri ino ngingo. Twari gushima guhamagara n'abaserukira abagendesha ivyo vyuma ariko kwera ko uwo mvugizi yari yadusavye ko yipfuza ko atanga umuco yishura ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika atari kumwe n'abatandukanye nico gituma tutashoboye kubarondera. Mu kurindira rero nta kundi tube turakira ivyumviro vya mwebwe mwatwandikiye muri ahatandukanye kugira ngo mushobore kutubwira ico mwiyumvira kuri iyo ngingo atagihindutse n'ingingo izotangura kuja mu ngiro kwa gatanu windwi iza. Turi kumwe na Artemo ariko ku murongo wa telefone. Artemo ikaze ku ijwi rya Amerika. Turi kumwe n'uwuserukira utwara utumodoka twunguruza abantu tukutuku ikaze ku ijwi rya Amerika. Ikaze ku ijwi rya Amerika. Ndumva tuteko turumvikana. Reka dusabe muhinga bw'ijima CD murashobora gutushamo akaririmbo akari ko kose kugira ngo tubanze twitunganye neza mu guhamagara abakunzi b'ijwi rya Amerika aho bari hatandukanye. Umutumire wacu murumva ko atashoboye kuboneka. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Bakunzi b'umukino wa basketball. Irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka bar ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambika na tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamareke mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya bar umwaka ushize. Ibihugu bitatu Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri bar ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi maradio dukorana kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Nindu zakijyana ntimuzacikwe.
Murumva ko babararikiye kuzokurikirana iyo mikino ku buryo urambuye. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Artemo amahoro. Muratwumva Artemo? Artemo nawe nyine turumva atariko. Reka muhinga bw'ijima CD muje mu banyagihugu basanzwe kuko murumva ko aba bandi tutariko turabaronka. Duha umurongo mwebwe mutwumva aho muri muherereye hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi ntara zitandukanye ingingo yo kudakoresha amakinga amapikipiki hamwe na tukutuku mu bice bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura mwayakiriye gute? Hari hakwiye gukorwa iki kugira ngo ntihagire uhagirira ingaruka? Murumva ko hariho abatangiye kuvuga yuko nguruza bizobagora cyane hanyuma abari basanzwe babeshejweho nabo nayo makinga n'amapikipiki atazemererwa kurengana mu duce dutandukanye tw'igisagara twa Bujumbura bo bizogenda gute? Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu barizwamo n'ubw'umutekano bwavuze yuko ino ngingo yafashwe mu ntumbero yuko amasanganya akorwa atewe nabo bavuga ko batwara ivyo vyuma bitandukanye agabanuka. Ijambo ni rwanyu, mikro ni rwanyu, turabarindire kugira ngo mushobore gutanga ivyumviro vyanyu bitandukanye. Turisigura twe twabwiye ko tuzakuba turi kumwe n'abategetsi mu gipolisi c'u Burundi kugira ngo bashobore kuduha umuco ariko ku munota wa nyuma telefone zabo bazivanyemo tukibaza ko kumburi nimba baza kudushobora kuba bariko baratwumva baza kuzisubizamo kugira ngo dushobore kubatora ariko uko biri kose nubwo batari turaza kumva ibyumviro by'abatandukanye naho atamuti baza gutanga. Turahera kuri Fana. Ikaze Fana.
Ego ikazi murakoze cyane banakuha.
Uherereye he gafena?
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura ndi mu Kamenge.
Mu Kamenge haravugwa make.
Turashima turashimuhora namwe hiye mumeze neza.
Twebwe natwe tumeze neza cyane gose. Hari ko haregereza igihe c'imbeho igabanuka n'abantu usanga gatima keza kaba kenshi.
Ego nuko nguko.
Hanyuma gafen wowe ubeshejeho ni kingaho uri mu batwara amapikipiki cyangwa uri mu biyunguruza n'amapikipiki ya makinga matukutu kugira ngo baje ku mirimo yabo itandukanye?
Je ndi mu biyunguruza.
Hanyuma ijya ngingo urayivuga kwiki?
Ijya ngingo bwa mbere kwanza bo leta no kubintu itanu mubiye wa bose siko tubashima konda kuri rya ngingo bamwe turayishimira uko hari ibintu by'amasigaye urabiba tukabona ko biri kwegaga gusa icyo tuca dusaba leta uko yogira ikintu cy'inyigisho kwigisha bajya abantu hama ijya ngingo para pre leta n'umubyeyi leta n'umubyeyi yemba yayifashe barasimamvu bayifashe ijya ngingo kumure hari umuguma aze kwibona afite abanyagitu babibona ari gusanga amasita ate kuri bajya abantu bamatutu kwaruma amamoto biraboneka ko nta nyigisho nyinshi bafite mu kugendesha bijya byuma ariko leta kuri ijya ngingo yurabigatika ikaregeza nuko ikagabanya ubukari bw'ibya ngingo kabagirisha formation hama bajya abantu bakagaruka ku mirimo kuko ubukene bwose buba bwinshi kandi natwe abantu duherereye mu Kamenge urumva presi nk'abantu bose babaye mu Kamenge benshi rapidbare yabo usanga ari abantu banyonga bijya bimesi kuri uno mwanya amafaranga yo kwibeshaho bizogenda gute badokwiyungunganya gute mu by'ubuzima urumva bya bintu by'ubutuma kandi byabisura mu makarishi ariko ingingo twe ku bwanjye mbone ko ari nziza ariko leta yoraba ingene iyo yigisha ikabigisha nyine banyonga n'amategeko y'amabara bakayabigisha byo bavuga cyane amasomo
hanyuma uyuvuga ngo ubona ari nziza uremeranya n'uko insanganya ziba mu gisagara cya Bujumbura zitegwa nabo bagendesha ibyo byuma
oje kubganje ndashaka kuvyemera kandi ndashaka kuvyemeza kabisa kuko ibintu tumaze kuba ko usanga ari ibintu by'amadubraje ashaka kudubra nk'umuntu agendesha tutu ari bagira yuko ariko agendesha ikintu kigise ise mezire kuba gise amametre ako kungana ni umuduka agashaka kudubra nire moto ashaka kudubra nk'ajya maskani urumva ibintu byinshi by'amadubra urumva bajya batubugu n'abamotari namo n'ibyo kudubura ariko leta yo bigisha ikabashyira ahantu hamwe ikabereka ingene bimeze yibaza amasanganya yo gabanuka
urakoze ugira umunsi mwiza Fernand ugira umunsi mwiza aho mu Kamenge turafise na Artemo ikaze ku ijuru rya Amerika
yego nge n'umuntu wavana Artemo
Artemo ni muri kumwe kuko twari duhamagaye kuri telefone
yego Artemo ari kuri yanjye gatoya
ariko na wewe ugendesha amapikipiki
yego ngendesha ipikipiki
witwa gute
yewe nitwa Thierry
witwa Thierry ugendesheza ipikipiki mu gice cya hehe Burundi
yego ngendesha ipikipiki
mu cyahe gice uyigendeshereza mu cyahe gice cy'i Bujumbura
yego i Bujumbura
kwa Sioni aha nuko rero Thierry ino ngingo mwarayimenyeshejwe nimba mwarayimenyeshejwe ibyo mwasiguriwe mwabyakiriye gute
bo dukwiye bo batishije imiryango kubera twe tumaze kugira imiryango igiriye cyane twebwe mu byo dukora nanyo bakakeka kandi kazi kokora hanyuma iyo ngingo amatika yo mugango zike no mono twebwe kandi kazi dufite tukokora
babibasigurira barabahaye umwanya yuko mubashikiriza ibyo byumviro byanyu
oya ntibigize baduhoba umwanya bafashe imyuga y'igihugu uti umenga sinzi umenga kiba abanyagihugu badufashe nk'uko umenga ntabwo mudufite twese bari abatoye abategetsi batadufata imyungo yaho naho twebwe vraiment tuyemeye ngingo abanyagihugu
hanyuma Gatieri hajya uburere mwemerewe kushikamwo ni hehe ndazi yuko n'imbere yaho gushika mu 2010 kuva mu 2016 ntimwashika mu gisagara cha Bujumbura indani umenga ntimwarengana kuri Saint Michel abandi nabo ntibarengane kuri ntibarengane aryamabarabara yandi yinjira hagati mu gisagara arimo za Vindo la Mission Inki unye mwemerewe gushika hehe na hehe mu gisagara cha Bujumbura
urumva batubwiye ngo tugende mu itenga abandi ngo bagende mu ruziba abo muri muha abandi ngo bagende inyamutenderi naho njyewe ko ndabibona jyewe ku ruhande rw'iwanjye mbona yuko amatukutuku bayagumiza ajya yahora amamapikipiki bakayagumiza ajya nyine yahora yego niko ndabibona amajyinimikajya nako byara bigenda kubera i Bujumbura baramaze kutubwira neza ko ari ku mugwa wa noze ya wakomereza hanyuma bakutubwira yuko urumva igitega ari ku mugwa wa protege kuvuga ko bamaze kutubwira neza yuko ariko umugwa w'umudandaji twebwe tumenya ko dukora business ibyo rwoda kandi barabije ngo baturungi kamwe hanyuma tuve n'ikigo tugende kubera turabantu benshi.
Ndakumva neza bababwira ko mwemerewe gukorera tenga mukemererwa nahe nka za quartier a Rohero mwirohero murashikayo ntimushikayo
mo mwirohero baradukatiye ahantu bita kuri video dido ndu ashika agiye yinga ntizika ko tizika no bita kunzu kwa domicile tizika kuri jeme sheri rwara yubahirije tizika ebo kubaye neza matuku mo ari manero amabikiki agarukira hanu ibiraro biri hanu kuri nangwa hanyuma bigagira dukagira tukashika kuri nangwa hagati kuri Brazili hanyuma tukashika tukishika kuri nangwa iyo hagati ushika kuri ntuze ya hanyi unica kuri nangwa iyo nga hagati hanyi bita kwa kwande kabasha ntawe hagati inyayo kuri uja kuri uva kuri ofisiyali mitari uva kuri nasiyo zini niyo tunarikira
hariho ibiganiro byo babiriko biraba hagati twa ariko bushima kubaza bino bibazo byose umuvugizi wa polisi y'u Burundi yari yatwemereye kwaza kuhaba ejo yari yatwemereye uno munsi mu gitondo tuzinduka turamuhamaga
avuga igiswahili
oya ntagiswahili ntagiswahili turi mu Kirundi ntaki uri kura twumva Thierry
ndabumva
na telefone wewe kuko turi mu kiganiro cyo Kirundi n'Ikinyarwanda ntagiswahili tukoresha no munsi
ego ndabumva cyane
nako ndakubaza ntibaraba hari ibiganiro mwa muri ko murakorana nabo n'abategetsi b'u Burundi
yebe marakigije inyuma ntibashaka kutumvirizo
ibyo bavuga ko muteza akajagari mu gisagara cha Bujumbura mu guteza accident atandukanye byo mubivuga kwike
mbo nta magezi dategwa ijye gino ryo rwaragiziguye bavuze yuko umuntu bazadogo rikosa zo hanwa gatwa kiwe Lorange nijo ijezwe gucunga abantu bagira agivida mu gisagara cha Bujumbura ni kuvuga yuko umuntu abantu bagombye bateza agivida benshi n'abamabisi n'abapolisi n'abasirikare
abapolisi nibo bateza amaksida mu Burundi ushaka kuvuga iki ngaho bayateza gute
ego amabisi nyagenda nabi cyane n'igihe amabajaji atari bwaze n'amapikipiki atari bwaze amanuze ya nikuvuga amagisida yategwa n'amabisi akagenda agategwa n'abapolisi bagenda babiri imikono itari yabo n'abasirikare nibo bateza isanganya cyane hanyuma rero mu ayo matukutuku nibabareke baguma aho bahora bakorera hamwe uzoteza isanganya ahanwe ugatiko kiwe ntabe umuryango umwe asukisha imiryango
hari ibibazo byinshi ugume ku murongo gato Thierry hari ibibazo byinshi twari gushima kubaza polisi y'u Burundi ariko murumva ko itahari nibo bariko bararaba kino kibazo kuvejo baratwemereye ko tuza kubana ku munota
turiko tupo amadokumenti tubayari hana kina kimwe cyariya mu gisagara cha Bujumbura isasone nayo dokumenti bazana tubariya nayo niyi bavuze yo kuri angwa mabarabara cyo ko tubariya nani cyariya tuli have 20000 kuma akatu ya igihumbi cumi ku kwezi itatu tutanu kuri peciki adinire kwezi guhezi nabyo kimanime kuva kuri asirasi otorodate de sasipolo nuze ya kontrati tekinike na kimwe kimwe peciki ariya
ugume ku murongo Thierry ariko uzura twumviza kugira ngo dushobore kuyaga turakira n'abandi batandukanye bari kuri telefone ugume ku murongo wa telefone turafise Bonaventure ikaze ku jugi ya Amerika
niko ndabumva
ego uherega Bonaventure
neza uyu mwanya magaza mu gisagara cya Mabanda muri komine Mabanda intara ya Makamba
havugwa make
havugwa mahoro turashima
hanyuma rero ico uvuga kuri ino ngingo nawe
nk'umwene gihugu umwe mu bandi yerekeye ngingo yafashwe n'umushikiranganji w'intara ya gace mu gihugu yarambere rusange n'umutekano bisaba cya Bujumbura kubagendesha amapikipiki amaturusuko n'amamoto mu bisanzwe iyo bariko bararondera iterambere yari byiza amaze kuba inama ihurirwa bose bahagera ifiguro basiguriye abo byega kugira ngo ingingo zifatwe bamaze kumva ikiba gikenewe none rero kubera yuko iyo bibaye ari ukubyakira nk'umwenegihugu umwe ndavuga iyo ngingo nimba babona neza yuko atankurikizi izoba mu nyuma mbi nibayikomeze ishyize mu ngiro mugabo nimba babona yuko hari intambamyi izoterana cyane cyane ku miryango dufashe kubahora baronka amata yazanywe n'amakinga kubahora biyunguruza nka twebwe tubayo mu buryo bubaye abaye dufata ikinga bishobora kutubangamira bigatuma n'ubutunzi muri rusange butagenda neza kuko aho ukuye ibihumbi bitanu bya taxi voiture wari kuhakura amajana atatu y'ikinga urumva yuko bitaba byoroshe
aho iwanyu mwebwe ntibaba ntaho bababuza gushika mwebwe ngaho iwanyu mabanda aho mushaka gushika hose baba ariko baratwara ivyo vyuma bitandukanye nta kibazo bahura naco caho bababuza gushika hose barahemerewe
hose barahemerewe nta ngorane nimwe hari ngaho turi uyu mwanya
hanyuma kucerekeye naho ikibazo c'abavuga ko abatwara tukutuku abatwara makinga abatwara ivyo vyuma bitemerewe gushika hamwe n'ahandi i Bujumbura bateza akajagari bagateza amaccident haba mu kwiruka haba mu kugira iki wako kageso hari akubona ngaho imabanda
bo aha mu mabanda nta kari nubwo kari si kenshi kimwe gusa icyo navuga nk'umwene gihugu ababibona haraba ugusamara kw'abagendesha ivyo vyuma bivanye n'inyambaro canke n'ibindi bintu baba babonye bigatuma rimwe na rimwe biba isanganya ariko isanganya isanganya nibwo gitwaje sida ni agisida bitegurwa ngo izamwe ubu buryo cyangwa buriya biba bibaye nk'uko byoba n'ikindi gihe ata muntu babonye
ku ruhande rwa ukibaza ko hokorwa iki haba ku nzego z'umutekano haba no kuri abo babeshejeho nako kazi ndetse n'abiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma bitandukanye
ku ruhande rw'iwanje icyo mbona ni uko umengo cyo haba kica kiba kiremereye uruhande rumwe ni uko leta yotunganya ukundi gushasha kwingena abantu bagendesha ivyo vyuma bokora na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura bakabareka bakemererwa kuzunguruka mu gisagara cya Bujumbura ariko bagatanga icyo nokwita nk'impusha zo kugendesha ivyo vyuma mu bundi buryo bushasha kugira ngo barabe yuko imiryango yobandanye ba ubundi bwogo izoba bitagenda neza kabisa
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
namwe murakoze ku ijwi ry'Amerika
yego turafise na Idris ku yindi murongo wa telefoni Idris ikaze ku ijwi ry'Amerika na wewe
namahoro
guherere gaide
ndi Bujumbura
Bujumbura majahe
muri komine na hangwa niyo nibereye
muri zone buterere wewe uregwa n'ingingo ca nk'ukoresha ivyuma canke ugegwa nk'udandaza uce ku mamoto amakinga niki
mu bisanzwe gende umudandaza kandi navize ikinga nta kintu nokora kandi nabo bagomba kutubuza niho nyene natwe dukorera ntabwo nikoja kurangura ibintu kandi ikinga niryo ryadufasha mu kazi kacu ka misi yose umva yuko iyo mingi itatu kutworohereza
wowe da Idris uvuga ko uri mu buterere wahora wemerewe gukora gute umunsi wawe wagenda gute wabyuka ugafata agakinga utoye wese ukamushikana aho wifuza Bujumbura
oya ntitwaja mu kikiraro twakora kugira za kotebu mugabo ntitwaja mu kikiraro ngo tugendeye muri muha muri vire muri rero ntitwagerayo
ugereranije ibice bakwatse bingana gute naho wahora ushika
ibice banyatse n'imijyana kujyana none aho batubwiye ko ata kindi kintu nokongera gukora ntashitse niho muri bidandazwa urumva ko ari hatari ni hatari kabisa turabona ni asha no gupfa nta kintu mbona kweri twokongera gukora
wowe uratandukanye n'abandi kuko nk'abatwara make moto abatwara tukutuku hari ico barinda kwerekana permis de conduire kuba kuba twari kinga nibaza yuko iyo onye mutayerekana mugenda mugatwara gusa sivyo
eh gote kwebwe nta nakimwe badusaba kiretse gitasi cy'umwaka gusa akindi badusaba
ha ico gitasi mumaze kugisaba ayandi mategeko yibarabara muyubahiriza gute kugira ngo ntihagire uwo mubangamira murumva ko ubushikiranganje bwo vuga ko mutera insanganya nyinshi mu gisagara cha Bujumbura agenda biruka abagenda bacanacana ko kugira ngo mutora abakiriya mwubahiriza gute ayo mategeko mwirinda gutera akajagari babagiritse
kende na nangorane nime tugira ukumu na tagena nyene ito nrumba kandi keshi zisanga masanga nyatekwa na mazi urate nomi barabara chani chukuchuku ila kunda kuteta masanga nchinga na jenye ni wakala musali haki zisandu kandi mraza haki zayara musemi sugiri nyuma ni nguko nguku ni moto kayo giri sanga na nguko wabuka yuko yuko tugira masanga ni moto kila giri sanga na nisikula yuko imoto chama machinga chama tukutuka rizyo giri sanga na pijo nyeni
Haribigani romwamuri komura kora naga Idri. Naba baste lukira. Mgebge mugu tukwara makinga. Nungu shikina nganjibuga fa shingingu.
Ego bala andi tituwala. Baba jitu lukira bala andi kijetu mshikina nganjibu. Mwana kutu mjiugu. Na nishitu lalo. Nishitu lalo senu kutu kumba yuko vitabanduka. Vitacheweza kusevi ninyo. Vitacheweza ukuri chitu.
Bari banavuze ko bihaye umushikiranganje Dejuiz intwaro hagati mu gihugu yari yavuze ko ihaye umwanya asaba indongozi zitandukanye ku nzego zitandukanye ko zosigura ino ngingo zikayibwira buze gazikayisigurira n'abanyagihugu igatangura kuja mu ngiro bitarenze igenekerezo rya 11 ubunye mu kurindira muraba murakorera aho mwari musanze mukorera
Utachagira nyine abarwa dusanzwe tugera mugabo guviye tari ikintu gishobora gukunda kuko urumvikana bidosha bifatwa. Rero ubure ikintu twe tubona nuko tubona twese nyine ari kuduka rugurugo kuko abantu badusigarije nta kintu umuntu yo akorera ngo tunge umuryango rugurugo ngo witunge nawe no mu gisagara n'icyo ukunda no kuduka rero nicyo bashatse ko kiri
abo bagenzi banyu we bandi batandukanye muvugana mwumva umukenyero muzofata ruwahe muzoshiraho bashize muzosaba iganiro bibandanye
twebwe ikintu dusaba n'ubu tuvuga ati niba nabe bageuze bongereza ikiringo cyangwa nayo ibyo tuvugana nabyo twebwe ikintu duhuriyeho no kuduka nta kindi kuko nakirwa batiko tuyakora mu gisakara mu kuduka kabisa kuko batabyangiriye cyangwa ngo ba batorohereze niherezo no kuduga tweze uko bati umuntu yo bari karakora
urakoze cyane idhisi kudusangiza itriumviro chawe tukibutsa yuko utubwiye ko wewe ukora uguruza abantu micicije ku kinga
yo kabisa niko katikani kamwe kandi kari kanunze n'umujyango wanje nacyo tariwaye mugabo ubundabona n'ibigiye ko kabisa
wihangane
giye ko ari nakwihangara nyine amategeko ni atanu
urakoze ugira umunsi mwiza
what please
ego ijuri ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Fabrice turazi ko tugufishe utwihanganire gato tubanze twibutse abakunzi b'ijuri ya America bo badufatiye mumva hino mu njahe ko bimwe mu bibazo bitaza kuronka umuti polisi y'u Burundi no kuri yari yavyemeye ko iza kubana natwe ku munota wa nyuma nk'igice isaha habuze isaha imwe ngo ikiganiro gitangure twavuganye batubwira ko atankomanzi baza kuba bari kumwe natwe kugira ngo bishure ibibazo ariko telefone zabo ntizirimwo tukizera ko bazisubijeho imbere yuko ikiganiro gihera baza kutwita batugashobora kubaha akanya bakagira ico bishobora kubibazo bitandukanye by'abanyagihugu bari kubagira ico bashikirije ku ngingo yuko hari ibibanza bitandukanye amakinga amatukutuku ariyo mabajaji n'amamoto atemerewe mwo gushika mu gisagara cha Bujumbura mu gushaho iyo ngingo bavuga yuko ari kubera hari ama accident menshi atezwa nabo bunguruza abantu bacije kuri ivyo vyuma bitandukanye Fabrice ikaze Fabrice yagi ko biri kose aho muri ino ngingo muyumvira kwiki uyunguruza uciye kwikinga ku moto kuri bajaji mu gisagara cha Bujumbura uvyibaza kwiki muri Amotabu ishira hamwe ry'abatwara abantu bice ku mamoto bavuga ko aragahombo kanini cyane bazogira abiyunguruza bamwe nabanze babicije ku mbuga ngurukana bumenyi nabo nyene bavuga yuko bitazokoroha ko babandanya kwiyunguruza kuko hari usanga barinda gushika ku buzi butandukanye barinze guca kuri zo za moto zitemerewe gushika mu turere dutandukanye tw'igisagara ca Bujumbura ivyumviro vyanyu turabirindiriye mushaka kuduha telefone yanyu mwicije kuri VOA radio yacu mushira aho twanditse ubutumwa bubatumirira ko mwoduha nimero zanyu tukabahamagara hama gucyo namwe natwe tukabahamagara muduterera ivyumviro mubibwira nabandi batandukanye mwamaze kwandika harimo uwitwa Prosper Nzeyimana ngo nukwihangana twese hamwe nk'abari babeshejweho navyo canke bafashwa navyo ngo ni ingingo ikomeye cyane kandi tubabaje Fabrice aragarutse ku murongo wa telefone Fabrice ikaze
ego
Fabrice tuguma tukubura uri mu biki
ni connection na ma connection
na ma connection hehe hehe
mugisagara
cha Bujumbura wiyunguruza uciye kuri bajaje imoto ikinga urayitwara canke ntibikwega
na gakinga
wiyunguruza ko
ego
hama inongingo ukayakira gute
ya bema nishyangaje twabaza akabangira kukubera isanga ari kibazo ikomeye kuyunguruza bica bigorana cyane ko si bose dushaka kuronka amafaranga yo ku yo gufata amabisi
amafaranga yo gufata amabisi ushatse kuvuga ko izo kinga ziba zizembutse gusomba gufata bisi
ego cyane ko hari igitoro kibura umuntu ashinguza ku ikinga bikabanguka cyane gusumba amabisi kuko bisanzwe biboneka yuko usanga ari imirongo miremire ku mabisi mu kwiyunguruza
hanyuma ugasaba iki wewe Fabrice ugasaba iki Fabrice Agi ariko Alexandre turamufise Alexandre ikaze ku juge America
ndakumva
ego uherehe ga Alexandre
ende Bujumbura
amaja hi Bujumbura
ende Bujumbura mukinindo
ino ngingo urayivuga kwiki
ego ngingo tena yivuga ko nuko mbona duhunga abanye ibintu byinshi mu bintu bijyanye n'imibereho y'abantu bari babanga mu gisagara cya Bujumbura dufate ukuntu umuntu aba yiyunguruza agasimbira nk'ahantu ariko arihuta yivuye n'akazi akora urumva umuntu adahora acererwa mu byo ariko arakora kuko azagutuma ahantu uri kurihuta usange ugiye n'amaguru wabuze nyine wiyunguruza ugasanga umwanya uri kuracererwa ibintu nkamwe n'ibyo
hanyuma ugasaba iki impande zegwa nayo
nacyo nusaba nuko abijejwe bajya bategeka nyine bafashe igira ngingo kuraba bakajya hamwe bagahanurana icyo bahinduye
urakoze cyane ugira umunsi mwiza
ego murakoze namwe
ego ku rupapuro kopi ijuge Amerika rifitiye kopi yavuye mu bushekiranganje bw'intwara hagati mu gihugu cy'u Burundi urere bubujijwe gushikamwo nko mu buseruko hariho ikiraro citwa Pont Kanyosha ico ku ya 12 ku Musaga ahazwi cyane nk'akorera Radio Bonesha FM hagati mu gisagara cha Bujumbura n'amazone yose ya Musaga hagati na hagati mu gisagara cha Bujumbura nyine uduze Campus ya Kiriri isororezo na Mugoboka muraruko ahitwa Chateau d'eau ku Mutangano na zone ya Gihosha n'isoko ya Gasenyi iki uruzi rwa Gasenyi iwabo wabantu Gare du Nord ahadi amamodoka atandukanye aja mu hagati mu gihugu lise yitwa Saint Gabriel ibarabara gitiriwe Musenyeri Uconyori ahari parki ya Ntahangwa ahari Sodeco Kamebu akorera ibiro vy'igipolisi c'u Burundi ahakorera ahajejwe kuraba ingene imodoka zikora otrako ibi ndetse bashe babigize inkuru ku mbuga ngurukana bumenyi bibaza ingene n'uwo bayifise ataraho hantu azoshora kwishikana kuri otrako kugira ngo bamurabire ku ivyangombwa vyose bikwiye ikiraro citiriwe Shanika hamwe n'ikindi kiraro ku ruhande rwa Maramvya no ku ruhande rwa Mutimbuzi. Imodoka rero ama moto yemerewe kuja mu bibanza tuvuze bitemerewe n'izo zindi ni ayafise imparati ya leta gusa niyo azoba yemerewe gushika ngaho. Ingingo zitandukanye muzivuga kwiki. George turi kumwe ikaze ku juri ya Amerika.
Ekome murakoze.
Uherereye ga George?
Yeye mna mahoro kabi.
Uhereria maja he?
Yeye ndi Bujumbura mugiza.
Mugiza, aha, aho mugiza amamoto azobandanya canke naho nyene hisanga mu turere dutandukanye amamoto amapikipiki ariyo mamoto ya ntukutuku n'amakinga atemerewe gushikaho.
Kareka mubwiza hoho byari bitambwe amamoto atemerewe kuhashika ubu twari twifashishije dukinga ariko ubu naho urumva nubwo dukinga baratubuzira
amamoto ntiyari yemerewe gushika mu bwiza ga George
oya mu bwiza ntiyari yemerewe kuhashika kuva muri kijya gihe cya 2010 amamoto burya ntiyari yemerewe kurenga ikiraro cya Ntahangwa ngo yinjire muri aya makatiya yo muri komune mukara.
Ariko amakinga yo yagenda.
Amakinga yagenda ashobora kwifashisha buhoro buhoro mukabonaho ni hari hantu ashobora kwinjira nko muri rohero. Ariko byo byari mitembe bya dufasha. Ariko ubu rero ko bigenda kurumba ko nta ingorane zikomeye.
Wo uri ku ruhande rwande rw'abagendesha izo ivyo vyuma bitandukanye canke rw'abiyunguruza baciye kuri ivyo vyuma bitandukanye
gende ku ruhande rw'abiyunguruza bakoresha ivyo vyuma kuko mu busanzwe twese twakwifashisha ibi niba ingaruka ko ta muntu n'umwe utazokora ko kuko twanditse nka twese
utubwire umunsi wawe ngene ugenda mu gukoresha ivyo vyuma uja ku kazi ukoresheje cahe kikakoroherereza mu bwahe buryo
yo nda ku kazi mu bisanzwe nkoresheje agakinga agakinga gatoya kabita diraye najya muri kuko nakorera hagati mu gisagara muri byiri ako karemewe kugenda hariho hose ariko amakuru adushikira bivugwa ko n'utwo dukinga dutoya tutarimwe bena twakuvero motel tujya kuvero motel kitarimo aruta wumva ko nande tatorohewe kufata kabisa eko
hamugasaba iki impande zitandukanye
iyo cyambere nasaba nuko iyi ngingo mu bisanzwe bari kuyiga koneza kuko biraboneka ko iyo bayafashe gihuti ihuti biboneka ko umenga nta kuyiga ko byabayeho cyane kugira inama n'ingingo n'aba bantu bakoresha ibi byuma kuko ingaruka hanini hanini iri ku miryango y'abantu bakoresha ibi byuma urabona bagiye kuyishyira mu ibarabara ababikoresha nabo aboneka ko bagiye gusubira mu bushomeri bukomeye biboneka ko ubutumwa bugiye gusubira mu gihugu
ngira ngo abo vyega barabitahu baraza kuvyumva twari twabatumiye bari batwemereye ariko amatelefone ntarimo wowe ivyo bivugwa navyo ko bateza akaja
birakwiye kwiri bintu babyiga ko neza kabitora kabisiramo iyi ngingo ugasubirwamo neza kugira ngo yorohereze
bose ivyo uko naho ingingo ifatwa bavuze ko ari kubera ama accident ategwa cyane n'abantu bagendesha amamoto tukutuku azo bajaje hamwe n'amakinga urabibona ko bafise uruhara mu masanganya abera mu mabarabara atandukanye y'igisagara cha Bujumbura
yewe simpakanye hanini hanini ko byoba birimo mu bantu batera amasanganya ariko hanini hanini sibo kuko abantu babaha inyusha yo kugendesha ubwoma bw'amatukutuku nabone barabise mu ruhara postendi ku mana mu kitana yaruka gukoresha yari yababyiye umuti w'ingene iki igisanganya zogabanuka nuko igipolisi cyosubiramwo ingene gitanga izi nkusha zo kugendesha ibisuma byo mu mabarabara hama abapolisi nabo bakagira ubuhinga bukomeye bw'ingene bashobora kugenzura bajya abantu bashobora kugendesha ibyuma banyoye inzoga birenze canke bari ku muvuduko ukomeye ibyo rero byofasha mu kugira ngo ayo masanganya agabanuke
urakoze ubwira umunsi mwiza Alexandre
murakoze cyane
yego George ikaze ku ijuru ry'Amerika tsangira ikiyago
alo
uratwumva George uherereye
he imubwiza
George siwe duherere kuvugana cyane uyu wende tukwakiriye unyene aha nawe uherereye umubwiza amaja hehe
Yende Bujumbura mu Kinama.
Uri Bujumbura mu Kinama. Ubeshejweho no kunguruza abantu hakoreshejwe ivyuma bitemerewe gushika mu bibanza bitandukanye canke wiyunguruza uciye kuri ivyo vyuma. Turumva taki hari. Arasubira atu muhinga bwije mu basubira batu bamuturondirire Alex Buisson we turi kumwe na Buisson ndumva tutari kumwe ejo gya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ncuti bakunze ibijuru gya America twari twashimye kumva izyumvira z'uruhande rwa leta atari abavuga ati byari bikwiye kugenda gutya ntitwavyakire neza kugira twumve igitegekanijo n'ikigiye gukorwa ariko twe tubaze twose ntidushoboye kuturonkera inyishu kuko abari batwemere kuza mu kiganiro babivuyemo ku munota wa nyuma telefone zabo turazihamagara ntizicemwo twibaza ko Nimba batwumvaza kuduha iminota mike ya nyuma n'itanu nimba mutwumva kugira ngo mushobore kwishura utubazo dukenya tw'abanyagihugu bariko baragira ivyo baterereye kuri no ngingo ibuza ivyuma bitandukanye imoto tukutuku hamwe n'ikinga kwinjira mu gisagara ca Bujumbura mu kurindira ariko ijambo n'iryamamwebwe mutwumva muri ahaherereye hatandukanye mu Burundi n'ahandi iki gikogwa gikogwe gute kugira ngo ntihagire uwo kigirira agahombo ntihagire ama accident abandanye aba nimba vy'ukuri yategwa nabo bantu kandi ntihagire n'abatakaza akazi kabo byari bikwiye ko bakagubana kubera ico gikoga hari abatandukanye bagiye baterera ivyumviro witwa Ngabire Dieudonné yavuze ngo akazi nikazohagarara kuba kuba binyonga gusa amaganya yuzuye abantu benshi kubera inongingo yavyanditse kuri Facebook witwa ambassadeur Arondina yongingo ntiyorohereza benshi dusanzwe duhanzwe n'inzara n'ubukene ngo none ngo abahura bakoresha ivyo vyuma bobo barabiyumviriye ko na wenyene ikibazo ciwe benshi batanga ibibazo bitaza kuronka inyishu kuko bidafise uruhande rwishura witwa Ruhama Ali Jali Raymond none impamvu niyihe batahaca inyungu niyihe leta ifisemwo bavuze yuko bavuga ko abakoresha ivyo vyuma batera ama accident atandukanye mu gisagara ca Bujumbura Jeremy Ikaze
Marakoze
werehe ga Jeremy
ndi mu Kinama ca Bujumbura natanzwe nandi mu matari yunguruza abantu
usanzwe mu matari yunguruza abantu wabunguruza hanini bavana he ubashira
nakorera muri komine na hangwa jangi ngo nisikira nganje dufatiye n'ukuri twayakiranye umubabaro mwinshi
duga ku ijambo turakumva
tujyanye ngo nisikira nganje dufatiye twayakiranye umubabaro bivanye n'uko bamwe bisoka zikari kadutunze kwaro bafa kijani ngo kutubuza kugera mabuja bibanza mbona menga kabisa bigiye gutuma tusubira inyuma mu iterambere ryacu
Ugereranya agahombo uzogira uko kangana uravye aho wahora ukorera naho ugiye kwemererwa gukorera akazi kangana gutega Jeremy?
Uruhombo ni runini cyane kubera tugerageje kuraba nk'ivyuma bya kolera mu ikomine ya Ntahangwa ni byinshi cyane. Ongeye koro guca bikorera mu makaritie abiri Kinama na Kamenge na Mutakura. Icyambere ibyuma bizaba byinshi abakiriye kandi ari bake, agahombo kazoba kanini cyane cyane bikagira n'uko bingana.
Ugasaba iki impande zegwa no gusubiramo ingingo zitandukanye?
Icyo nasaba abategetsi n'uko rya ngingo boyisubiramo bakayumvira neza, bakatureka tukikorera. Mu by'ukuri twese twiteze amasanganya nk'uko babivuze. Amasanganya ninaterwa n'ubukene bw'amabarabara dusanzwe dufite mu gisagara cya Bujumbura.
Iyo uvuga ngo aterwa n'ubukene bw'amabarabara, ushaka kuvuga ko amabarabara atubatse ku buryo abafasha kugenda neza?
Oya, amabarabara ni mabi cyane, muhuriramo n'ibyuma bitandukanye. Umwe arakwepera ikinogo, undi ajya kwepera mu gacya museka. Icyo twasaba ni uko babanza bakatwubakira amabarabara, batwubakiye amabarabara, hama ibintu byose bigenda neza.
Urakoze Jeremy, ugira umunsi mwiza kandi tukwihanganisha.
Icyo nasaba ngo asaba abigenzi babidukurikiranira kabisa, batureke twikorera akazi nta bundi buzi dusanzwe tumenyerejwe cyo dukora.
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Sawa.
Yego, Eric Habyarimana ikaze nawe ku ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze cyane.
Uherehega Eri?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Uri Bujumbura mu Burundi, amajahe?
Mu Buyenzi.
Wewe uriyunguruza ukoresheje moto n'amatukutuku n'ikinga canke wewe uwunguruza abandi n'ibintu?
Oya, ahubwo je nainsaga kinga gatoyi, ariko mu ngingo zose bavuze sinzi ko batandukanije ko n'ubusinga buto burimo bidabwo.
Ingingo icanditswe tubona n'uko bavuga ko amapikipiki azokwemera kwinjirirwa ahabujijwe ari ayafise imparati ya leta gusa n'ayakukira polisi y'u Burundi. Ati nta kindi cuma cemerewe kuboneka muri ako karere gashasha kashinzwe atari ivyo vyonyene. Twari kubibaza tukabitomoza ku ruhande rwa polisi y'u Burundi, batwemereye kuza mu kiganiro gisigaje iminota 13 gusa ngo gihere gushika ino saha. Muhinga bw'ivyuma baraguma barondera ariko ntibara amatelefone yabo bayavanyemo. Ngira ngo ubajije abajejwe intwaro bakwegereye bazoshobora kugutomorera, kuko umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati yari yasabye ko abategetsi batandukanye basigura iyo ngingo abanyagihugu. Naho boba ku rundi ruhande hari abavuga ko ari ingingo bagiye kubamenyesha bamaze gufata, gutyo ugasanga hari utubazo dutandukanye tutashoboye kwishurwa. Ugira umunsi mwiza. Tuafise na Nina kuyundi murongo wa telefone. Nina, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Hello.
Nina.
Yeah.
Twari tugiye muhinga bw'ivyuma ngo turose umupfaso ni cyangwa umukobwa. Witwa Nina gutyo nyene cyangwa n'agatsazirane?
N'agatsazirane, nabo ndi nitwa Thierry Nizigimana.
Hama bakakwita Nina kubera iki? Nimba atari banga
ndo baje bafata ibyo zina ryanje bafashe baragira baragabanya ihereza kuri Mizigi Imana.
Hanyuma ugaherere ukaba uri hega Nina?
Ubunyene ndi Bujumbura.
Amajahe?
Muruziba.
Ino ngingo urayivuga ku iki?
Ingingo rusanzwe nubwo twayakiriye nabi kubera turaje aka kazi kari akazi gafatije abantu benshi cyane kubaho. Ikindi nari kiyongereye ko nubwo kandi yanafashwe kuba hari ukuntu hariho n'ibyo tudatahuramo kuko kijyanye n'abiyunguruza ku dukinga duto duto twitwa 4G hamwe na twa tumo duto duto bakunze kwita vero motere ariwe jehokuki icyo kintu rero cyagumanye amadidane turamenya ko natwe tuba twarabujije kwinjira mu gisagara hagati rero twasaba tubarize umutumire
umutumire ntawuharisha bari batwemera ariko ku munota wa nyuma telefone ntizirimwo na WhatsApp twavugana ko nayo nyene ntikirimwo ariko ngira ngo ko bari baratwemereye bazoduha kanya tubaze utubazo twanyu hama tubigaruke ko
ego muhamudu fashije
tuzogerageze
ingingo bumva izatuma ubutumwa kuri bamwe bigorana cyane urasanga nk'abanyeshuri bata mu nyuma y'igisagara yagenda kwiga amashuri yo hagati muri icyo gihe ora deplacement n'ubundi zatugabanyijwe batusanga hariho n'ibintu hariho ingendo zimwe zitemewe kugenda hano nk'uko dukina nayo ndavuga nayo tutayemerewe kuba tujyayo usanga ari ibintu nyine bigoranye cyane gusumba
wowe ugaterera uwahe muti ni igikicokorwa ku bwawe
agiye kubwira wanjye jye mbona iyo ngingo yahagarikwa kubera igihe kubwira wanjye ndumva ari nka jyewe nyine ati ibintu ari byo mfata ijyanye banavuga ati yagarare kubera ndagerageje kurara ni ikintu kizakora ku bantu benshi cyane
ni ukwihangana hama mukurindira ko inyishu itogwa kumbure hariho ibitandukanye bizogenda birakoreka ku mpande zitandukanye
ni umuntu umwe no gutegereza kubera urumva ntawe ntawangana n'intege nke namusumba kandi nk'uko yavuga hari igihe ushobora gusanga baba baduha ingorane nubwo twebwe tubona mu ngorane tuzoza mu ngorane zo nyinshi rero kurindira umuntu akaraba iyo bijyana ukaraba ukuntu bito
urakoze ubwire umunsi mwiza turafise na Felicien ku rundi murongo wa telefone Felicien ikaze ku ijwi rya Amerika
yego murakoze cyane mwiriwe cyane mwese
yego uherehe ga Felicien
ndi mu gisagara cya Bujumbura
mu gisagara
muri komine Kagoro y'intara ya Makamba
yego haravugwa makinga ho Makamba i Bujumbura uri hehe uva mu Makamba mbwa uri Bujumbura
ndebe jombra muri buyenzi na mahoro cyane yose
ino ngingo ivuga kwike
ingingo ubyambere hoho de kubyanze no tangura gusaba cyo kimwe n'abandi bose basanze bakora aka kazi yo kwingingo yo birabangirwa cyisunze cyane cyane ingaruka zayo ego biravuga ni ko leta yabishikirije cyane cyane abafashe ingingo nk'umushikiranganji adebwe ibi bibazo ariko ingingo isanzwe ifite ingaruka nyinshi cyane ku buzima bw'abantu bari basanzwe batunzwe n'ubuguzi si nabo gusa urazi ingene bwinshi bwabo bari bari hariho rero n'abandi bazoshikwako n'iyo ngingo cyane cyane nk'abari basanzwe biyunguruza abari basanzwe bifashisha muri ubwo buryo bwo kwiyunguruza nko gukora ubuzi basanzwe bakora ni ibintu byinshi cyane byose rero twasaba yuko ingingo birabangirwa cyane cyane nashaka kuvuga umuti uboneka jyewe mbona wokoresha ni umuti cyane cyane wo kwigisha abasanzwe bakora ibyo byuma ingene bo kubahiriza amategeko y'ibarabara hama kandi bagatanga n'inyigisho mu gipolisi gisanzwe gikorera ku mabarabara kugira ngo bashobore gufata ingingo no guhana cyane cyane abarenga amakosa ajyanye n'ujya n'uruza mu ibarabara
urakoze ku byiyumviro byawe
nawe murakoze cyane
kugira umunsi mwiza
Ego,
turafise na Edouard. Edouard ikaze?
Murakoze cyane.
Uherega Edu.
Ndi Bujumbura.
Amaje he Bujumbura?
Uri aha mu Gasenyi.
Mu Gasenyi. Ibyumviro byawe.
Ego. Icyumviro cyanje yangiringo ubushikanganje bwafashe cyane ku bijyanye n'aho amatukutuku, amamoto n'amakinga yozagarukira mwanya umwe icyumviro cyari cyiza ku bw'umutekano w'igisagara n'abakibamu ariko ku buzima bw'umunyagihugu muto muto asanzwe yidepasa ari umunyeshuri agenda ku ishuri ari uza kwa muganga ari umukozi wa leta ni ukuri ibintu biragoye umuntu abone ko ashobora kwidepasa kuko atabazazi atamoto atakinga mbega bizogenda gute iyo ngingo nabona umengo bubabara yibangire hanyuma hakazobaho novuga ingingo nteguza zo kuvuga ati ngaha aye umwibarabara mbega umuntu ukora amategeko ayahe ibyapa kumabarabara bikaguyizwa novuga n'umutekano kumabarabara agafungwa kandi gusumba ku buryo iyo ngingo yoba ingingo yane yoba ingingo yiza novuga ifatwa ubwa nyuma gusumba ibyo byose byasi kubera imbere na mbere hadahuza w'umunyagihugu nibwo busanzwe bavuga ari ifatiro rya byose murakoze cyane
urakoze nawe we Edouard ngaho I Bujumbura ugira umunsi mwiza
Ego
murumva ko ikiganiro c'ivyumviro bitandukanye by'abanyagihugu naho twa twagitanguye twemera ko tugiye kubazanira uwuzi byinshi yishura ni avugira police y'u Burundi Désiré Nduwimana kugira ngo ashobore kwishura ibibazo vya bamwe nabandi harabagiye barabaza ibibazo ati mbega gakinga kanje gato karegwa nino ngingo ntaje tuzi juri America twari gushima kwibaza ariko mwumvise ko tutarunsi aho tubibaza harabagiye barashikiriza ivyumviro bindi bavuga ico koreka bamwe batama barabara nabanze yubakwe kuko niyatuma izo nsanganya zigwira abandi nabo bati ibiganiro babanze biyumvire abatandukanye biyunguruza baciye ku mapikipiki baciye kuki ivyo vyose ni vyumviro mwashikirije nibibazo mwabajije byinshi tutashobora gutanga inyishu nk'abamenyesha makuru kuko abo twari kubibaza batashimye kuza mu kiganiro cacu Didier ikaze Didier
yego
werereye he nawe
yenerereye mu rumonge
haravugwa make
Murumonge na neza bisatashima.
Ino ngingo urayivuga kwiki?
Yeni isanzwe iyo ngingo na je na isomye kuri internet n'umwe mugabo ntibyashobye kunyohera kuko muri abo bantu bakora ibintu byo kunguruza abantu ku makinga, ku mamoto ni ku matukutuku. Abenshi ni abantu baba bagiye bava ruguru mu ntara za ruguru bakajya kurongera ubuzima ni ukuvuga gupagasi. Rero abenshi muri bo usanga ari abantu bahunze ubukene cyane abashomeri abanyeshuri bagiye barangiza amashuri hashoboye kuronka ubuganiro rero iyo bafashe imyanzuro yo kugira ngo babegeze kure nyuma y'igisagara nanarisya ubuzima busanzwe bugiye yumva aba ari ibintu bigoye cyane ntajyewe ntiyashoboye kunshimisha
ntiyagushimishije nk'uwukora ako kazi canke nk'uwiyunguruza biciye muri ivyo vyuma
mu bisanzwe sinkora ako kazi ndiyunguruza mu bandi kandi nkabasanzwe sice n'abagenzi basanzwe bakorera akazi nyene hiyo mu gisagara ca Bujumbura
hamukabona ko hokogwa iki
jewe ico mbona icokorwa ni uko ahubwo bakomeza umutekano wo ku mabarabara bakongera ashobora kigiye kuri abo basanzwe banyonga nyine ibyo byuma
ni uko urakoze ivyumviro vyawe ngira ngo biraza gushikira abo vyega
yego murakoze namwe murageze neza cane
urakoze ugira umunsi mwiza aho uherereye
Ego.
Ijugi Amerika, Washington DC, mu Kirundi, no mu Kinyarwanda, mu kanya gato, turaza kuba dusozera kino kiganiro, twongera twisigura, kubaje kucumviriza bibaza kubaza kumva ivyumviro vya polisi y'u Burundi iza gusigura kuri ino ngingo. Twe twabibararikiye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye kuko twe twahaye izizere kubaza kuba bahari ku munota wa nyuma, amatelefone yabo ntiyarimo. Murashobora kubandanya ariko mugira ico muvuga ku vyerekeye ingingo yuko ari ibibanza bimwe bimwe bitemerewe ko ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu imoto bajaj ariyo tukutuku n'amakinga bigera ko bishika ko mu gisagara ca Bujumbura mushobora kubicisha kuri Facebook yacu VOA radio yacu muja ahanditse buno butumwa twashizemo tubahamagarira gukurikirana kino kiganiro. Tushimira abatereye ivyumviro vyabo haba muri mu majwi haba no mu nyandiko kuri Facebook. Dushimire cyane nabagize uruhara bose ngo kino kiganiro gishoboke. Muri bo vy'umwihariko ni Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Diane Nahazwe nawe yateguriye no ngenda bashikiriza muri sangari no munsi. Ndayifurize kwanda nyamuranirwa mu vyo muri mu vyose mugire weekend nziza. Tuzaza gusubira igice saa 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda makuru azobagezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.